Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Ashimikiye nini kuri bikuru bikuru. Hari mirima yoba yarononywe n'abajejwe intwaro ku mutumba mvugo komine Nyanza intara ya Burunga ahacishijwe amabarabara y'imigenderanire kuri uyu mutumba. Abanyagihugu baho bamwe bamwe uburiraniga abajejwe intwaro bo bakemeza ko habanje kubukumvikana. Hari abana bariko bakoreshwa ibikorwa byo mu nzu batarakwiza imyaka gushika naho arababajyana kubasegesha amabarabara mu gisagara cha Bujumbura. Ibyo bikaba byemerezwa n'abatandukanye nk'abajejwe gukwingira agateka k'abana hamwe n'umugwi w'igenga ujejwe iby'agateka kazi na munose NADH. Aho bose babona ko amategeko y'abampuzamakungu canke y'u Burundi yo kubahirizwa mu bijyanye no gukingira agateka k'abana. Abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa bo ku mutumba Gatungurwe komine Cankuzi intara ya Buhumuza barashima ko bari mu mashyirahamwe ashobora no gukora ibyo kuziganya no kuguranana banahuriramo n'abandi Barundi bo mu bundi bwoko. Ibyo biranemezwa n'ababanyi babo batwa babona ko nabo babandanya kwijukira ibyo kwiteza imbere. Ibyo byose ni mu idonido ry'aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Bakihabona Yesu Idjuni rya Audironkejimana.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'imibano. Abanyagihugu ku mutumba mvugo komine Nyanza intara ya Burunga bagiriza abarongo yo mutumba kubononera imirima mu mugambi bafashe yo guca amabarabara y'imigenderanire ku bucimbiri bumwe bumwe bugize uwo mutumba. Bavuga ko batagishijwe inama ni mugihe bavuga ko bashobora gutwagwa n'agashavu bigatuma harabonona ibindi nk'uburyo bwo kwihora hamwe ibyo bikorwa bituma imirima yabo yononekara bitohagarara hakaba no kubiganira ko abajejwe intwaro muri ico gice bo bemeza ko ibyo bikorwa ari by'iterambere ryo mu kibano kandi aribo babyiyumvikaniye. Aho mu manuko bw'igihugu twakure Serge Sindayigaya.
Abo banyagihugu ku mutumba mvugo muri komine Nyanza bavuga ko biyamiriza ingendo y'abarongoye umutumba bariko babononera amatongo n'imirima. Ibyo byose ngo byatanguye mu gihe abarongoye umutumba bafata ingingo yo guca amabarabara ahantu hatigeze inzira ibituma barandurirwa ibiterwa bitandukanye.
Kwari kwabwiye yuko dusibura inzira z'imigenderanire zikamera neza ku buryo umuntu ashobora kuhaca n'imodoka canke n'imoto bitagoranye. Mugabo ubu icaduteye amakenga nuko twagiye tubona ababizezwe twari tuzi ko ari bazo yacisa bati bafata birara mu ndimo z'abantu ahantu hatigeze inzira ahantu hata muntu n'umwe yayigeze nahaca. Ubu bakaba bariko bararandagura ibintu byacu. Ibyo bintu nibyo byatubabaze.
Abanyagihugu bemeza ko uwo mugambi wafashwe n'abarongoye umutumba batagishijwe inama ubugize nawe ngo agiye icabaza akamwirwa ko atokwitambika imbere y'umugambi kuko ashobora kuhagirira ibibazo.
Ndafise agaparasera mbako nako naguze ni gato ndarababwiye ati mushobora kunyononera indimu ibi bintu ndabyikorera ndabitware mu butungane. Bavuze ati genda ufungise leta twatumwe na leta.
Nyimba ari umugambi wa leta bari gufuma dusiki bakatugize inama mugabo nta nama batugize bavuze mirongo n'uzobyitambika imbere bazohagirira ibibazo.
Abanyagihugu bagiriza abarongoye umutumba ko bariko barabanyanyasa mu kubononera ibyabo. Bamwe mbere bati ibiriko biraba harimo n'inzigo kuko mu mabarabara ariko arashibwa atari make adafise iyo aherera.
Nta nzira zihari kuko turiko turabantu ariko arabikoresha nabo nyene menga babisize nk'umutima mubi kugomba kutwononera ibintu.
Ahubwo hakozwe ikintu nk'ico kuva ati na gahohotero ni barabara iri hagati ntifise iyo riva ntifise n'iyo rija.
Bamwe muri abanyagihugu basaba guhagarika kunonerwa ibyabo atari ahantu abo mbere bamwe bakavuga ko bashobora no kuyanira.
Dusaba yuko iyo ngingo yohagarara abatwari bo hejuru bakaza kuko abatwari bo hasi bo tubona yuko aribo bari kwagirana badufukama mu nda.
Nibasibura tuyira twari dusanzwe turiho kuva nguri parasera hari inzira inzi ko bagomba kutwomora tuve mu Burundi.
Tubajije abajeje intwaro muri komine Nyanza Ernest Kabura arongoye igisata mu byo kijejwe harimo amabarabara y'imigenderanire yatumenyesheje ko ivyo bikorwa ari ibikorwa by'iterambere biriko bitunganirizwa mu kibanyi kubw'abanyagihugu nyene. Tubamenyesha ko ivyo bikorwa biriko bibera mu bucimbiri bune bwo ku mutumba mvugo ari mu kigwati ya kabiri kigwati ya gatatu bitoke hamwe na Musatwe Inyanza mu ntara ya Burunga. Serge Sindayigaya, Radio Indundi Culture.
Serge Sindayigaya urakenuye mu bijanye no kwiteza imbere. Abatwa bo ku mutumba Gatungurwe komine Cankuzi intara ya Buhumuza barashima intambwe bageze ko yo gusangira amashirahamwe yo kugwiza umwimbu n'abandi Barundi. Bemeza ko bahurikiye no mu mashirahamwe kuguranana no kuziganya eka n'ababanyi babo batwa barashingira intayo ntambwe bakemeza ko babafata nk'abandi Barundi bariko baraharanira iterambere. Aho mu buseruko bw'igihugu twakure mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Huko bishikirizwa n'aba basangwa butaka intambwe bageze ko mu kwiteza imbere ni nziza kuko ubu bageze ku rwego rwo gusangira mashyirahamwe n'abandi barundi basanze hafi y'icyo kigwati kiri ku mutumba wa Gatungugwe muri komine ya Cyankuzo intara ya Buhumbuza. Majambere Nirida asanzwe ari umutwakazi akaba kandi n'uri imbere y'abandi mu mashyirahamwe yigana kubu bageze ku rwego rwo korora no kurima, maze bakaba barahanuwe guhindura ingendo no kubungabunga umwimbu n'ibitungwa. Ahanyene yemeza ko ubu kandi banahurikiye mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana, ibiriko birafasha mu kwiteza imbere.
Baradufashije ubugene batubwira ati ni mwitukire kuza mu mashyirahamwe n'amabati baduhaye. Ni ukuri n'ugize ngo agiye ahantu kumara iyo nk'umwaka cyangwa amezi, ayo mabati aguma, iyo bati iguma iri ngaho. N'ubu turi mu ishyirahamwe muri koperative batugurana 300,000 tugashyira ku inyungu ya 15.6%.
Eka na Matirida bakundukize umubanyi w'icyo kigwati cy'abasangwa butaka ahigatungugwe aremeza ibivugwa na Renirida Majambere, agasigura ko bafata nk'abandi barundi kandi bagaciro.
Turagurana ingurane muri koperative tukadandaza tukunguka, ubu turamaze kuriha turongera abaduha kandi tubashyira imbere kandi barariha kandi kweri nta mutwakazi n'umwe yoba yaratugiriye nabo.
Ariko rero yibutsa ko atariko byahoze kuko ubwa mbere bakibashyira mu mashyirahamwe bagerageza gushyira umutwa umwe mu bandi 9 kugira ngo niyo yabura yo kuriha bazoke bamurihira.
Uno munsi tubashingira intahe ati abatwa n'abatwakazi dusiga turi bamwe, reka noneho ngira ngo abatwa basiga turusha n'ubwenge. Yego, kugira ngo tubizere nuko twabonye aho babahaye hose bararima, barafise ibigori, barafise ibitoke.
Akishimira ko ubu basigaye bafata iya mbere mu kuriha. Naho biruko abasangwa butaka bamenyesha ko igisata cyo gushyigikirana cya leta cyari gikwiye kubaronza amatongo kuko atayo bagira, maze nabo bakaronka igihagararo.
Amatongo ntayo turaronka, twari tuzi yuko nyine leta ari izoturonderera hama bakaduha aho twurima. Ubu tuba mu buparasera nyine twasikiye, nibwo batwubakiyemo ayo mabati.
Mu Cyankuzo intara ya Buhumuza, Pantaleon Akarutimana, Radio Indundi Kirutiye.
Mu bijyanye n'iby'umuziki, ibikorwa by'abaririmbyi bamwe mu Burundi biriko birabangamirwa n'umwuzo w'ubuhinga bwa none kuburyo arabitwararika umudiho gusumba ubutumwa babwirizwa gutanga mu bikorwa byabo. N'umwihwezo wa Rehonse Ngabo, umwe mu baririmbyi wo mu myaka y'1980, ni mugihe kuri uyu w'Imana ni ukuvuga ejo aho bukera hazohimbaza umunsi wahariwe umuziki. Uwo muririmbyi ariko ashima ko mu Burundi abantu bamaze gutahura ko umwuga wo kuririmba atari uwo gutesha umwanya abawukora, ahubwo ko nawo ubafasha kubaka igihugu. Icyo asaba ni uko impande zose zokenura abanyamwuga kugira indirimbo zisohoka zibizigisha zikanateza imbere imico kama.
Muziki ni kintu ashobora kujamo inyigisho nyinshi, nico gituma n'ibisata byinshi by'igihugu no mu migambwe honyine iyo bariko ariyamamaza usanga baherekejwe n'abaririmbyi. Mu gihe cyacu twakoresha umutwe gusa, twari umwanya wo kwiyumvira icyo dushaka kuririmba hataraza ibintu bya commande. Novuga ubu bakeyi barabishikako iyo tufashe nka bakidumu hari abahirikwa gupfa ba matata, abo rero n'abajinyi manje gatoya muga abubu cane cane ni bake mbona yuko umenga ico kindwa kiciyumvira. Ubu rero haje technology, urashobora kuja nko kuri clavier harimwo imidiho yose cyangwa amajwi yose, amajwi y'igitaro, amajwi ya saxophone, iki ibindi byose ugashobora no gushaka n'amajwi y'ibikoko. Ku buryo rero birohereza abana b'ubu bagace bibagira bwa butumwa bwabashaka gushika. Ku buryo rero hagiyemo no kuza turigana abanyamerika. Ushimangira cyane cyane umudiho. Iyo umudiho uryoshe uzuwa n'abasaze bari ngaho ariko baratamba. Ariko je cyane cyane icyo nshaka gushimikira ko nuko two bakebura bose bakaja muri ya miziki itanga ubutumwa, ya miziki yigisha. Je ndiko ndatera kamwe ndagatera bose kuva hejuru gushika hasi kuko ari igikorwa kigirwa na leta. Ikintu bita politique culturelle. Ngwa politique yerekana ingene twoteza imbere mico kama na karanga. Si ukuvuga ngo turanse iby'ahandi ubujyanji bibaho na gihugu bujya cigenga mu bintu byose, mugabo wewe ahuri ubanze ugashyira imbere akaranga kawe.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kirutira makuru yacu arabandanya mushobora kumva kuri FM 88 n'ibice 2 muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho mushobora kumva kandi kuri 99 n'ibice 9 mu zindi ntara nayo makungu muratwumva kuri Indundi Kirutira kaburungu kome mu bijanye n'ivyirondoka rumwe mu gwaruka gwo muri commune Kayanzi ntara ya Butanyerera rushikiriza kwakira gahaze mu bijanye no kuganira hagati y'ababyeyi n'abana ku bijanye n'ibiyagondora gitsina kubwo gwo gwaruka ukubura ivyo biyago biri mubigira inkurikizi nko gutwara inda zitifujwe canke kwandura indwara zo mu bihimba byirondoka bagasaba ko ababyeyi bora bo buryo boshobora kuganiriza abana babo kubijanye n'ivyo guhuza ibitsina ivyo kandi bakanabihuriza ko nababyeyi cyo kimwe n'abaserukira amashengera mu ntara ya Butanyerera reka twakore mugenzi wacu Jana Himana hakorera
Bamwe mu rwaruka rw'abahungu n'abigeme bo muri commune Kayanza bamenyesha ko batagirana n'abavyeyi babo ibiyagondora gitsina ibiheza mu nyuma bikabateza ingaruka mbi ariko rero hari n'abandi bamenyesha ko bene ivyo biyago babigirana n'abavyeyi babo
Jamuhira ntituganira njaye nero ndoka jaye n'amagara meza kubera mama ava ku kazi ta mu ijoro asanga twaryanye uko ani nawe yigamwirise ntapfa kunganiza ibintu jaye nk'ivyo
Tase ndabihaka n'abavyeyi cye ndabimenye aho mu bagenzi no kwishura na nahandi
Jewe byarashitse ndagira umwana amuvyaye niga mu mwaka w'icyenda sinapfuye mbandanye ishure mu muryango ntibigeze banyagisha bijanye n'irondoka jaye n'amagara meza
turavugana kubijanye n'irondoka ryanye n'amagara meza nka mama cyangwa mukuru wanje akambwira ukuntu byifashe arabinyagisha kugira simpure n'ingorane runaka
abo bo muri uwo rwaruka rero bayaga n'abavyeyi babo co kimwe n'abatabiyaga bavuga ko ibibazo bashobora guhura navyo ari nk'inda zitifujwe canke kwandura indwara zitandukanye bagahamagara rera abavyeyi kugwiza bene ivyo biyago ico cyumviro urwo rwaruka rwagwihuriza ko nume mu bavyeyi asanzwe agirana n'abana biwe bene ivyo biyago
umuhungu atayaga n'abavyeyi kubijanye n'irondoka cyane n'amakara menza arashobora kugwara ngwara bibici mu bihimba by'irondoka arashobora gutera inda agatesha abana abandi amashuri
kubwa Pasteur Jean de Badogombe wo mishengero Baptiste akaba naronga uyu mugambi baho neza kibondo muri zone Butaganzwa na komine Matongo amenyesha ko ubuzima bw'umwana atagiranye n'abavyeyi ibiyago bijanye n'irondoka rya n'amagara meza bushobora kuja mu kaga agahamagara rero abavyeyi gukomeza bene ivyo biyago haba kubigeme cyangwa kubahungu muri komine Kanza n'intara Butanyira Jean Imana kuri radio Indundi Kiture
ivyo nyene bijanye na gateka k'abana bana batarakwiza imyaka baracakoreshwa ibikorwa bibarengeye bagakubitwa bagashurashuzwa bakanirukanwa mu kazi badahembwe n'ibindi byemezwa na Colonel mu gipolisi Jean Bosco Niyuhire yakoze cigwa mu mwaka w'2021 mwaramwe mu makartiye mu gisagara ca Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi mu bikorwa bijanye no guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari umwana w'umunyafrika wabaye muri yindwi tugiye kurangiza uyo yakoze ico cigwa asaba leta guhana hisunzwe amategeko abo bose batubahiriza agateka k'umwana no guhimiriza abantu kudoma urutoke kubakorera mababana.
Je nagize cigwa mu makartiye ya Kibenga, ya Kanyosha na Buterere aho hose twarabaronse. Kandi dusanga n'ukuri bakoresha ibikorwa bidasanzwe. Namwe muhora mubabona bwa bwana budandaze ibiyo budandaze biki burya bwinshi bwaratubwiye ko mu gatondo baburi ko bukora ibikorwa byo mu nzu gukoropa teka kugira ikiniki mugabo kumugoroba ukaca buja gukora ibindi bakibwakira sivyo baba babwiye ubwana ukereza ku mwana atarakwiza imyaka 18 bamuteruza ibido ya maritiro 20 mugabo bamuteruza maritiro 20 na yarenga amategeko avuga yuko umwana kizera ko akora kurenza amasaha 6 mugabo nasanze umwana atangura nka saa 11 mu gatondo akaza kuryama nka saa 4 saa 5 naragiye muri police des mineurs baranyereka amadosiye y'abana baje kwitwara ko babirukanye badahembwe ko babakubise narababonye nabo bana iruhande yuko nabonye amadosiye ya hari abagabo babibifa mutima bakorera ivyamfura mbi abana ivyo naravyumvise navyo icokogwa nuko leta yoshiraho inguvu nyinshi mu guhana bimwe vy'akarore mu gukurikiza amategeko abakorera amabi abana ica kabiri leta yo kwigisha abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano hamikigisha kandi n'abene gihugu kuza baravuga bubakwe bavuge ivyo babona bitariko bigenda neza kugira dukingira ugateka k'abana
n'umugwi igihugu jerwe by'agateka kazi na muntu CNIDH nawo nyine uranegura iryo koreshwa ry'abana batarakwiza imyaka cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura ushikiriza ko binyuranye n'amategeko. Martin Blaise Nyaboharongo y'umugwi CNIDH ashikiriza ko abo bana bakoreshwa ibikorwa byo mu nzu canke bakajanwa mu byo gusegerereza mu mabarabara, nahashikiriza ko uwo mugwi CNIDH utarakora ivyigwa ku bana bakoreshwa ivyo. Martin Blaise Nyaboho aremeza ko ari ibintu bigaragara agahamagarira ababikora kubihagarika nk'uko amategeko y'abampuza makungu canke y'igihugu bibuza.
Ahi Bujumbura hari habo abana bakoreshwa ari bato, ivyo biranyuranye n'amategeko mpuzamakungu, biranyuranye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Kibabaje muri iki gihe hari habavyeyi niyo badakoresheje uwo mwana bamukoresha mu bundi buryo kumusegesha. Cyo gitumusanga ngaho kwibarabara hari abavyeyi usanga afite abana babiri batatu. Kibaza uti none aba bana yabavyaye gute kubangana. Haraba bakotesha mu makartie bakabazindukana ino mu gisagara. Ku mugoroba bakabasubiza benebo n'udufaranga dukeya mu yo baronze. Akona kamara amazi. Nuko vyiyamiriza wivuye inyuma ntacigwa turakora nivyo. Uyu mugwe wacu uracamaze umwaka umwe gusa hanyuma ariho ibazo byinshi twasanze aha, ariko igihe kizoshika rero kuko tuzofatanya n'aba bana bo mwibarabara kugira rero umugambi tuzoshikiriza igihugu kugira ngo turabe icokogwa. Ikindi tugiye mu mazu hara usanga dukoresha abana batarakwiza imyaka, ugaca wimvira umwana w'imyaka 10 ariko arakorera abana bawe b'imyaka 10-12 mugabo abana biwawe bariko baja mu ishure abo nabo bugaraniye mu nzi wawe, aho none ako gateka k'umwana zo gukubahirije gute? Nk'ibyo bintu tumaze kubimenya twebwe bose mirira gose tukavyiyamiriza nabane kubikora tukabashikira abana bose ne baje mu mashure umuntu akoreshe ukuze. Abana rero tumenyereje ko bicara ngaha bakagira abandi bana babakorera tuzoba turiko turabarera neza.
Oya ni Martin Blaise Nyabo arongoye mu gihugu jerwe by'agateka kazi na muntu CNIDH ari hano turangirije amakuru twari twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi abafashije kuyatororokanya n'abakengurukire nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifurize kugira amahoro iwanyu na gahwane.